ibyakozwe n'intumwa ikigabane cindwi. Umuherezi mukuru aramubaza ati:
"Mbega ivyo niko biri?"
Nawe aramwishura ati:
"Yemwe avukanye kandi ba data, nimwumve. Imana y'icubahiro yiyeretse sogokuru za Aburahamu ari Mezopotamiya ataraje kugerera Harani, iramubarira iti: va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu uje mu gihugu nzokwereka. Maze ava mu gihugu cy'Ubukarudaya agerera Harani. Samaze gupfa iramwimura imuzana muri iki gihugu muba mwubu. Ariko ntiyakimuhaye mw'umugabane naho hobaho gushinga ikirenge, isezerana kuzokimuha ngo kibe itongo ryiwe n'iry'urubyaro rwiwe kandi ataragira umwana. Kandi Imana ivuga ikiti: urubyaro rwawe ruzoba abanyamahanga mu kindi gihugu, bazobagira abaja babagirire nabi imyaka 400. Kandi ihanga rizobagira abaja ni jewe nzoricira ku iteka. Imana niko yagize iti: ariko amaherezo bazovayo bansengera aha hantu. Maze muha isezerano ryo guhimburwa igikoba cy'ubugabo. Nuko abyara Isaka, amuhimbura igikoba cy'ubugabo ku munsi ugira 8. Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara ba sogokuruza bakuri 12. Ba sogokuruza bagirira Yosefu ishari, baramugurisha ngo ajyanwe mu Misiri. Imana ibana nawe, imukiza mu marushwa yiwe yose, imuha amahirwe n'ubwenge kuri Farawo, umwami mu Misiri, amugira icegera ciwe ngo aganze mu Misiri, amuzeza n'urugo rwiwe rwose. Ikigo gitera mu Misiri hose ni Kanani, hatera n'amarushwa menshi, kandi ba sogokuruza babura ibyo kurya. Maze Yakobo yumvise yuko mu Misiri hari amasumo, atuma ba sogokuruza ubwa mbere. Kandi ubugira kabiri Yosefu yibarira abavukanye biwe, umuryango wa Yosefu umenywa na Farawo. Yosefu atuma kuzana se Yakobo nabo mu nzu yabo bose uko ari 75. Yakobo aramanuka ajya mu Misiri, agwayo bona ba sogokuruza. Babajana Shekemu, babahamba mu isenga Aburahamu yaguze igiciro cy'ifeza n'abana ba Hamori Shekemu. Ariko igihe cy'isezerano kigira gishike, iry'Imana yasezeraniye Aburahamu, abantu baragwira baba benshi mu Misiri, gushitsaho wundi mwami yimikiwe mu Misiri atigeze kumenya ibya Yosefu. Uwo mwami agirira ubugungu bwoko bwacu, agirira abasogokuruza nabi, abategeka guheba abana babo b'inzoya kugira ngo ntibabeho. Muri ico gihe Mose aravuka, yari mwiza cane, bamurerera mu nzu kwa se amezi 3. Amaze gutabwa, umukobwa wa Farawo aramutora amurerera kuba umwana wiwe. Mose yigishwa ubwenge bwose bw'Abanyamisiri, agira ubushobozi mu majambo yiwe no mu bikorwa vyiwe. Mose ariko aramara imyaka 40 avutse, haza icimviro mu mutima wiwe co kugendera abavukanye b'Abisirayeli. Abonye umuntu agirirwa nabi aramutabara, aho uriyo mahazwa yica wa munyamisiri. Yibwira yuko abiwabo botahura ku Imana bakirisha kuboko kwiwe, ariko ntibabimenya. Bukeye bwaho asanga barwana, ageza kubatatura ati: "Yemwe bagabo, muri umuryango umwe, ni iki gitumye mugiriranira nabi?" Ariko wagirira umubanyi wiwe nabi aramusunika, aramubaza ati: "Ninde yakugize umukuru canke umucamanza wacu? Mbega ugomba kunyica nk'uko ejo wishe wa munyamisiri?" Mose yumvise iryo jambo arahunga, abo mwimuka mu gihugu cy'Imidiyani, abyarira y'abahungu babiri. Imyaka 40 ishize, umumarayika amubonekera mu rubeya rw'umuriro waka mu gisaka c'amahwa mu bugaragwa bwo ku musozi Sinayi. Mose abonye ibyo biramutangaza, akivyegera ngo avyihweze. Havuga ijwi ry'Uhoraho riti: "Ni jewe Mana ya basogokuruza bawe, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo." Mose ahinda gashitsi, ntiyatinyuka kwihweza. Uhoraho aramubarira ati: "Kura ibirato mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Nukuri nabonye amarushwa abantu banje bari mu Misiri barimwo, numvise ukuniha kwabo, none manukanywe no kubarokora, kandi rero nuze ndagutume mu Misiri." Uwo Mose umwe bankaba ati: "Ninde yakugize umukuru canke umucamanza?" Niwe Imana yatumye kuba umukuru n'umucunguzi, abihawe no kuboko k'umumarayika yamubonekereye muri ca gisaka. Uwabakurayo amaze gukora ibitangaza n'ibimenyetso mu gihugu ca Misiri no ku kiyaga gitukura no mu bugaragwa imyaka 40. Uwo Mose niwe yabwiye Abisirayeli ati: "Imana izobahagurukiriza ukuvugishwa nayo mubi wanyu ameze nkanje, kandi uwo Mose niwe yari mu ishengero ryo mu bugaragwa ari kumwe n'umumarayika yavuganiye nawe ku musozi Sinai kandi ari kumwe n'abasogokuruza kandi yaherejwe amajambo y'ubugingo ngo yaduhe basogokuruza banse kumwumvira baramwikunkumura basubira mu Misiri mu mitima yabo babwira Aroni bati nuturonkera imana zo kutujya imbere kumwe Mose yaturongoye yadukura mu gihugu ca Misiri tutazi ico yabaye bironkera igishushanyo c'inka muri iyo misi ico kigirwamana bakizamira ibimazi bahimbarwa n'ibikorwa by'intoke zabo ariko Imana irabahijya irabaheba ngo basenge ingabo zo kwijuru nk'uko byanditswe mu gitabo c'abavugishwa n'Imana ngo mbega hari ibitungwa bibazwe canke ibimazi mwashikaniye ya myaka uko ari 40 yo mu bugaragwa yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwareruye ihema rya Moloki n'inyenyeri y'ikigirwamana Refani ari bishushanye mu ironkeye ngo mu bisenge nanjye nzobambukana hirya y'Ibaburoni basogokuruza bari bafise ihema ry'ibisate by'amabuye by'amabwirizwa 10 hamwe bari mu bugaragwa nk'uko yavuganye na Mose yabigeze yamubwiye kurigereranya n'ikigereranyo yabonye iryo basogokuruza bari hawe na basekuru babo barishikanino Yosuwa ari kumwe nabo hamwe batsinda amahanga Imana yirukana imbere ya basogokuruza gushitsa ubwiye cha Dawidi kandi Dawidi aronka amahirwe imbere y'Imana asaba kubakira Imana yakobaho kuba ariko Salomo niwe yayubakiye ingoro yamari isumba byose ntiba muzubakishijwe amaboko nk'uko avugishijwe n'Imana yavuze ati ijuru n'iryo ntebe yanje y'ubwami isi nayo n'indava y'ibirenge byanje muzonyubakira inzuki niko harahabajije canke nzoruhukira ahantu ki mbega intoke zanje sizo zaremye ivyo byose yemwe abadaca bugufi mwabadadaza imitima mukiziba amatwi na ntajye mu rwanya mpemuye uko basogokuruza banyu bakora niko namwe mukora ninde mu bavugishijwe n'Imana basogokuruza banyu batahamye bisha babanje kumenyekanisha ibyo kuza kwa wa mugororotsi none namwe mwaramuguze muramwica ari mwebwe mwahawe ibyagezwe bizanywe n'abamarayika ntimwabyitondera
babyumvise baribwa mu mitima umuhekenyera imisaya ariko Stefano yuzuye mpemu yera ahanga amaso mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana aravuga ati
ehe ndabonye ijuru rikingurutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana
barayogora n'amajwi arenga biziba amatwi bamuguya ku icyarimwe bamuhindira inyuma y'igisagara bamwicisha amabuye kandi abamwagirije bari bafashije hasi imitamana yabo imbere y'ibirenge by'umusore yitwa Sawuli maze bakiriko baratera Stefano amabuye arambaza aravuga ati
mwami Yesu akira ubugingo bwanje
araheza arapfukama asemerera n'ijwi rirenga ati
mwami ntubaharure kwika icyaha
amaze kuvuga atyo acaracikana kandi Sawuli nawe yarabishimye ko yicwa